Viviane ngenda kumana
banje kubaramutsa mwe mwese mwahisemo kudukurikira ndabani kaze mu makuru tugiye kubashikiriza ku ro mutaga wigenekerezo rya kabiri ukwezi kwa kabiri nyene no mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ayo nayo akaza kuba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira bamwe mu bakozi bakukira amashyirahamwe ya leta bamenyesha ko babayeho nabi mu gihe hariho abandi bafashwe neza kuri ivyo umushikiranganji w'agateka kazi na muntu amenyesha ko ariko arakorana na bagenzi we mu ntumbero yo gukosora ubwo busumbasumbane umushikiranganji ajejwe ibidukikije amenyesha ko ubushikiranganji arongoye bugiye gukingira inkombe z'inzuzi zo mu gihugu cyose mu ntumbero yo gukingira imirima ikunze guterwa n'imyuzurire Deogi de Rurema akaba yabishikirije mu rugendo yaramaze imisi agira mu ntara zitandukanye bamwe mu banyagihugu n'abajeje intwaro mu ntara ya Muyinga ntibaramenya akamaro k'amashyirahamwe yo kuvuzanya ngo kuko benshi bihutira gukoresha agakarata kamu Uramatari w'iyo ntara ya Muyinga akamenyesha ko agakarata kamu arakagenewe banaho nikora nk'uko bisanzwe biri ku minsi y'Imana mu mera za no makuru tuzakubashikiriza bucane kandi ingaburo aho tuzakubayagira ku kamaro k'igiterwa citeke sayo gusa turabafite n'ayandi ano makuru nk'abangiye kuyabashikiriza Fadikanije na Alphonse ku bw'Imana ari mu buhinga bw'ivyuma twese yamwe duti ni musangwe ikazi
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Ndasubiye kubaramutsa ndabanikaze muri ano makuru tugiye guhera mu gisata cibidukikije ubushikiranganje bwo burimye ubworozi n'ibidukikije buvuga ko bugiye kongereza ingufu mu gukingira ibidukikije mu rugendo rw'iminsi ibiri yagize mu twari turangije mu ntara za Rumonge Makamba na Gitega umushikiranganje Deogi de Rurema avuga ko namazu yo kubamwo afise uruhara mu myuzurire yonona imirima n'ibindi akavuga ko ubushikiranganje arongoye bugiye gukingira ibidukikije mu gukingira inkombe z'inzuzi zo mu gihugu cyose tumukurikira
aho twaciye hariho inzuzi zataye inzira zikonona inyubako zari zashizweho mu gutegura neza inyonga kandi zikonona n'imirima cyari mike ivyo rero bigatuma nkuko twabivuze umwimbo ugabanuka mu gihugu aha rero hari ingingo tuzoca dufatana cyane cyane gusubira guha inzira z'inzuzi ariko n'inyubako bahatari hake twarabonye ko zifise ingaruka mbi mu kudatunganya neza amazi apfa ku mazu akaza nawe nyine afise murindi akaca yonona n'izo nzuzi ku buryo bisha nabyo nyine bigira ingaruka mbi ku mirima aha tuzobonana n'umushikiranganji ajeje gutunganya ibisagara kugira ngo muri za mpapuro zisabwa kugira ngo umuntu yemererwe kubaka bashiremo ibikono byo kubika amazi avuye ku mazu twabye ibi byose twabonye hari ingingo tugiye gufata ya mbere niyo tubira gushira ingufu nyinshi cyane turi kumwe n'abajeje intwaro muri bya bikorwa cyo guca imikobeko ku mitumba tereko n'ibyatsi bifatisi hamwe no gushira ingufu nyinshi cyane muri wa mugambi ewe Burundi rambaye impande yaho hari ikintu kitari gisanzwe kimenyerewe ibi bintu byo kubungabunga inzuzi na cyane cyane hajya ku nkengera z'inzuzi tuatera imisuna imigano uko ibyigwa bisogenda bitwereka kugira ngo inzuzi nazo tuzihe inzira mu gihugu cyose ntizisubire kuza kutwononera umwimbo
Uyo akaba ari umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Deogi de Rurema ano majwi tukakesha mugenzi wacu Moise Misago mu gisata cy'imibano naho abakozi bakukira amashyirahamwe ya leta basaba gufatwa kumwe basigura ko hariho amashyirahamwe ya leta afata neza abakozi nayo ngo ari n'ayandi afata nabi abakozi bigatuma babaho mu buzima butoroshe babishikirije mu kiganiro cyo kuyirimbura cyatunganijwe n'umushikiranganji bujeje agateka kazi na muntu kuri uyu wa gatanu umushikiranganji Martin Vyabandi akaba yabishuye ko ariko arakorana na bagenzi we kugira ngo icyo kibazo cisumbasumbane ngo gikosorwe ni inkuru ya mugenzi wacu Emerisha niyo nkuru
Abo bakozi basanzwe bakorera leta y'u Burundi mu mashyirahamwe atandukanye ayikubukira bashikiriza ko badatahura ingene abana bakorera umuvyeyi umwe bafatwa kubiri
Ese nyakubahwa yaba mu kurondera gukuraho ubwo busumbasumbane leta yavuga iti barya bari hasi nibaduge nkuko muri ko murabikorera abarimu umukozi wa INSS wo muri sansye canke wo muade wo muri fonction publique umwarimu akaduga kuri nivo zabo umwe wese agashikira iyo mishahara mishahara yo muri za Ober no muri za BRB nari kumva yuko koko leta iriko irarondera iyo justice iyo equite mu bakozi ba leta ico kibazo nimba mutaza kututuronkera inyishu muzobigishikane banyakubahwa kubafasha iyo ngingo muti nibwo bwo bari utungana
muri ico kiganiro cyo kwirimbura kugene umwaka wa 2019 wagenze mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo gateka kazi na muntu mu gihe amanota bwa ronse agera ku 98 n'ibice bitatu kwijana hari bamwe mu bakozi babona yuko yogabanuka kuko ngo hari ibyo batashitseko
nyakuba mu bushikiranganje mwatubwiye amanota twaronse mu bushikiranganje bwacu 98 yigire bitosa na manota menshi mu byukuri ndabye uko dukora mu bushikiranganje turakora neza muganire bazaye ko baduhaye amanota menshi cyane kubera yuko ndabye nkawomerereye mu gisata cyo muri mituweli murazi neza ko dufite ingorane z'imiti abene gihugu arafise mituweli cyangwa abandi gura 100% imiti si myinshi mu mafarumasi ku buryo bose bashikirwa ayo manota yabo dukorera ko makeya
ku kibazo cerekeye ubusumbasumbane mu bakozi bakukira amashyirahamwe ya leta umushyikiranganje Martino n'ivy'abandi mu byo ajejwe harimo agateka kazi na muntu yishura ati
leta ari logama de l'équité sociale hati sofatwa dimensi. Kili endeze perfection, se tuta fe normal kwa jikuza na wana wabani, wangu wa kondishi. Mugawa muleme, ya ho, tuwe mshana kwa tuwe tula yegiranya vyozi, haya madole ya nsayosi tuwe tula yegiranya, hajima hakogwe, de koreksyo, zikwiri.
Naye ku kibazo cerekeye mitiweli umushikiranganje n'ivy'abandi akabamenyesha ko udukosa twibonekeje mu gutanga amasoko muri iyo cyiramwe mitiweli ariko uko twakosowe ibintu bigaheza bigafata intumbero iyo nama y'ukwirimbura itunganywa uko umwaka utaje muri ubwo bushikiranganje ikabihuza abakozi bose bo mu bisata bitandukanye harimo amashyirahamwe nka mitiweli INSS ONPR n'abandi
Emeri shani yonkuru tugukengurukire tukivuga ibijanye n'imibano nyene ugwaruka bwo mu Burundi ruhamagarirwa kuba umunyu w'isi rukanatatura n'amatati aho yibonekeje akamugategwa n'urongoye umuhari wa kiro ku rwego rw'igihugu Michel Nyandwi akaba yivuze mu gihe kuri no w'Imana bariko baribuka imyaka 131 irangiye watanguje uwo muhari rukristo yitavye Imana warongoye kiro mu Burundi agahamagarira ugwaruka rutandukanye gukora kugira ruteze imbere igihugu tumukurikire
turavuga yuko mu kivugo cacu umukira kuri eklesia ni igihugu cy'amavu kiro ati none ico gituma mukorera igihugu camavukiro niki igihugu camavukiro kiduha ubwene gihugu tukumva nyene twishimye ko tubushitse nyene rero kubera ubwo bwene gihugu turonka nubuzima bwaha kwisi kuba tutazohereza ngaha kwisi turipfuza ko tuzohereza mwijuru eklesia nahi duhingaburo iduha ingaburo yo kugira dushike ko bwo buzima bwijuru rero igihugu turatugifasha cyane cyane turamaze kubaka amashuri atari make dufasha igihugu kugira gitera imbere eka noneho dufashijwe n'abadufasha ari umugambi witwa kiro amahoro okira amahoro wigisha abantu bana neza murazi yuko iki gisagara cha Bujumbura kimaze iminsi kimwe imyuzurire y'amazi turafashije mu gusibura imifurege twarakoze imifurege tari mike uba amazi ararengana
kiro n'umuhari urimo ugwaruka gwinshi mu gihugu mubahamagara kwifata gute muri iki gihe turiko twegereza amatora
icambere cyo murazi yuko yatamahara ari nta niterambere rihaba rero twavuze ko kiro n'ukuri ntitwobesha kirugizwe n'abakiro 180 kandi harimo gwaruka ugwaruka rero ni kazoza kejo turahanura gwarukana cyane cyane mu bibihe twimirije matora ko bo bumunyu wisi bakigenza nk'abakristo bari hose ndetse mbere naho bobona habaye abariko barashamirana bakaje hagati kugira ngo bafashe na cyane cyane ku buryo turiko turabigisha gutatura amatati bidaciye mu ngimba
uyu akaba ari Michel Nyandwi arongoye umuhari w'abakiro ku rwego rw'igihugu akaba ari kwishura ku bibazo bya mugenzi wacu Mireye Kanyange nyuma akaruko gato duca tuza tubandanya n'amakuru twabateguriye
Isanganiro
Isaa zitandatu zirarenga ko iminota 36 na amasaha nyine hariya muri quartier ya Nyamugari mu gisagara cha Gitega nkabutsa ko ano makuru mushaka kuyakurikira muciye kuri wezi 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage eka mbere murashaka no gusangana andi makuru atandukanye ku rubuga rwacu rwa Facebook ariko radio isanganiro Abanyagihugu babaye iruhande y'ikimanga kiri ku ibarabara rya 4 muri quartier Nyamugari mu gisagara cha Gitega basaba ko ico kimanga coza ibigwa vuba ngo inzu zabo zitarabomoka urongoye zone Gitega akavuga ko ishyirahamwe rizokubaka amabarabara y'amabuye muri iyo quartier ya Gitega ariyo rizokuzibira ico kimanga ariko ibindi bimanga biri mu yandi ma quartier yo mu gisagara cha Gitega ngo nta mugambi wo kubizibira urigwa hari Gitega n'inkuru twarungikiwe na Gerard Nibigira
Icho kimanga ngo chatanguye buke buke ubu kikaba kigeze aho inzu zirenga 10 zicegereye benezo batinya ko zizohava zibomoka umwe muri bo avuga ivyo agasaba ko cozibigwa
iki kimanga mu bisanzwe si cavuba kandi si cakera gose hatanguye haza amazi make make yihinzira tuyafata minenego umuntu abona ati kumbure bizoteba bihere ariko hatiye himburuka buke 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 aba bose abo ubona begereye anuyu urabona ko catushikiri nta kuvuga ngo cyacashigaje imyaka ibiri cyangwa umwe uwo mutasuro wonyine nyene uwo mutasuro uhasize kubundi n'ukuri ntuzohasiga usaba yuko bo hadukorera urabona abanyeshuri bajaboka kwigaho hakujya iyi niyo nzira yabo twerezaga ko dufasha bakatugirira n'ingoga bakara bakobokiza ibiro abantu bagahita neza
hari umuntu umwe ngo amaze kukigwamwo aravunika abahaba bakagira ubwoba ko abana babo bashobora kukigwamwo
yaraguye y'umuntu umwe w'umugabo yaraguye yo hari yaruguru aguye yo yaramerewe na Yirawa na puni sita Tukwebke changa babana Tulelele ngaha Ni imana wenye ni vitu ungie
Urongo ezone gitega yo mugisaga Rabutoi Huseni Araremesha Ababiru hande yicho kimanga Ko kigie kuzibigwa Nishira hamge rizo kuwa kisha mabuye Ijo barabara jakane Ijo muri karitie nyamugari Hamwe nilindi barabara Ijo muri karitie yoba Toi Huseni ashikiriza kandiko Kui barabara jagata anumulio karitie nyamugari nyene Harikindi kimanga chatu mye Inzu zimwe zibomoka Muri karitie nubge nyabisindu Na nyabiharage Nguhari ibindi bima anga bibiri ariko rero ngo nta mugambi wo kubizibira urigwa igitega Jean Nibigira ku bwa radio isanganire
Gerard Nibigira tugukengurukire tuve mu gihugu hagati dukubitire mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Muyinga aho tugiye kubandaniriza anu makuru mu gisata cy'amagara y'abantu abanyagihugu y'Muyinga uhereye ku batware bamwe bamwe ntibaratahura akamaro k'amashiramwe kuvuzanya bita mutuelle de la santé communautaire mu gihe ngo akigurishwa agakarata kitwa CAM carte d'assistance médicale buramatari w'intara ya Muyinga akibutsa ko ako gakarata CAM kageni weba na unikora akasaba abatwara kwimenyereza amashiri hamwe kuvuzanya aho ngo banakora na hamwe n'indi migambi yo kwiteza imbere hari Muyinga Dieudonné Nzeyimana
Batware ku rugero rw'intara kumwe n'ishiramwe Memiza rishikira mu ishiramwe kuvuzanya bahari yindwi kwigisha batware akarusho ko kuba mu mashiramwe kuvuzanya ntaritabirwa ku rugero rushimishije uyu mukuru mutumba agaserura gahaze
ubwo twara aratubwira ati burya rero cyakabu yo mu mashiramwe iyo kwaye kagenda kwa muganga rabita aho bakwashira neza
Shimirima na Ziola aserukira ababumvi b'amatafari ngo batahura itwere batera bagabanuka.
Kubera ko iyi kamu y'ibihumbi 4 igumi ikora, baguma rero batubwira ati none kubera iki twe turi hamenshi kandi naka gakamu ka 4 kaguma gakora.
Arine Manira barusha buramatari w'intara ya Muyinga abona ko batahura nabi ibijanye no kwitegekaniriza.
Yari kamu yaba ibyo kuvuza mu mashyira hamwe byose n'ibikorwa bya leta. Ariko aho leta yashyiraho agakarata kamu kwari kugira ngo bafashe banahora gukora bashobore kwivuza ari ababitanguye nabi ugasanga nk'umutunzi wa mbere ariko yivuza kuri kamu
umuhanuzi wa buramatari mu z'imibano yibutsa ko mu ntara nyene ariho hatangujwe itohozwa ku bijanye no gushira abanyagihugu mu migwi ufatiye ku bushobozi ari naho abatwagwa boba barimenyereza gukorera hamwe mu mamituwere abaserukira za mituwere bakemeza ko habaye ikibazo c'imiti babihinyanyura kumwe n'abatwara amavuriro Muyinga Dieudonné Nzeyimana radio isanganiro
urakenuye Dieudonné Nzeyimana mukanye sase amakuru abandaniriza muri bucana yandi ingaburo
uraca ugacana yandi mungaburo
Icunyunyu cha calcium ni kimwe mu bisanzwe biri mu gifungu kwa citeke umubiri ukenera nkuko bishikirizwa no wakurikiranye bijanye n'ingaburo Jean Paul Uwineza iteke lituma amagufa y'umuntu akomera yamara y'umuntu yafunguye amateke ku rugero rurenze Jean Paul Uwineza amenyesha ko umuntu ashobora gufatwa no kugumbiza ibyo bita constipation mu gifaransa bucana andi ingaburo na Vestine Butoyi
Muri bucana yandi herutse twarababwiye ubwoko bw'amateke n'ingenategurwa kugira ngo umuntu ashobore kuyihereza uyu munsi wakurikiranye ibijanye n'ingaburo Jean Paul Uwineza avuga ko amateke afise muri yo ibintu ngira kamaro bitari bike harimo icyunyunyu cha calcium n'ibindi
Iteke riratunze ibintu bitandema mubiri ku gwego rudasanzwe. Iteke riratunze isukari cyo bita amidon cyangwa se résidrate de carbone. Iteke riratunze ibyo bita les phytonutriments cyangwa se les antioxydants. Iteke riratunze nk'ivyunyunyu na cyane cyane nka calcium, nka fere, cuivre, manganese n'ibindi. Sangangabura z'umugwa B ziragwiriye cyane mu iteke ku rugero rwo hejuru mbere na sangagaburo yo muguwase irimo mbere na a iragwiriyemo mu iteki
amateke rero bimwe mu byafasha umubiri w'uyihereza Jean Paul Wineza ashikiriza ko ari gukomeza amagufa ama no gutuma umuntu adasaza n'ingoga
igero gihereje umuntu akunda kugwaragurika kubera ibyo bintu bishobora gukingira umubiri no kuvura umubiri bishobora kugufasha hama kandi iteke rirashobora gukoreshwa no ku bantu bafise ingwara y'isukari abahinga n'abacakashatsi barerekanye ko iteke ritunze ibintu bituma isukari ibaho ku rugero rwiza hama kandi iteke rirafise akamaro no ku bantu kandi kugira imyimenyezo ngorora mubiri kubera yuko iteke ritunze cyane ibyo bintu bita amido cyangwa isukari ku rugero rwiza abahinga berekanye ko ashobora gufasha mbere no kugabanya ibiro amateke yakoresha cyane ikindi nacyo arashobora gufasha no ku bantu bashaka kudasaza n'ingoga kubera arafasha cyane mu gutuma uduce ndemangingo bita leserire zidasaza
naho biruko ugufungura amateke ku rugero rurenze si byiza kubera ko bishobora gutera umuntu kugumbiza Jean Paul Wineza arabisigura
igihe kenshi na kenshi wama kuri yangaburo iteke gusa umuntu kumvise ko iteke rihambaye rifise akamaro kadasanzwe iteke irashaka gutera ingorane nk'akarorero iyo uriye nk'amateke menshi ni ukuvuga yuko birashaka gutuma inda itutwa kandi no ku bantu bashaka kwafise ingorane yamara si byiza yuko ibushura kwihereza cyane amateke kubera yuko atunze isukari nyinshi arashobora gutuma bagira amagazi menshi
Uwakurikiranye ibijanye no gufungura Jean Paul Wineza amenyesha ko abantu bakora ibintu bisaba ingufu nk'abarimyi n'abinonora imitsi aribo bakwiye gufungura amateke ku rugero rukwiye nka gatatu mu ndwi
abantu bakunda gukora imyizo ngorora mubiri bayakoresha cyane kubera aratuma agira ingufu na cyane cyane kwiyatunza isukari hama n'abantu bakunda gukora ibikogwa bibasaba ingufu nyinshi kubera yuko atunze isukari nyinshi kanatunze n'andi mabiri hamwe n'ibinure nabo bayakoresha cyane kubera yuko acatuma bagira ingufu mu gihe ariko akora ibyo bikogwa n'abandi bantu bakunda kurima abantu bakunda kuri ibikorwa byo kubaka abantu muri rusangi bakuri ibikorwa bibasaba gukoresha ingufu cyane
Jean Paul Wineza ahanura abantu bose bari basanzwe birengagize igifungurwa cy'iteke kwijukira kugifungura ku rugero rwiza kugira ngo bagire ubuzima bwiza
Vestine butoyi tugukengurukire tumukengurukire na Jean Paul Wineza yanonosoye ibijanye n'ingaburo hanyuma kuri turarangirize kuri zino nkuru zivunaguye zivugwa mu makungu mu gihugu ca Philippines umuntu umwe yarayitavye imana ahitanywe na wamugera wa coronavirus umaze imisi uvugwa mu gihugu c'Ubushinwa nkuko tubisoma ku rubuga rw'iradio y'Abafaransa RFI uyo yarayitavye imana akaba bikavugwa yuko uwo mugera wakuye mu gihugu c'Ubushinwa ngo guko yari yagize urugendo ku itariki ya 21 kwezi kwa nzero umwaka w'2020 ubushikiranganje bujeje amagara abantu mu gihugu cha Philippines bukaba buri ko burakorana n'abantu bose mu kurondera abantu bari muri yo ndege kugira ngo babagire ko ibipimo by'uwo mugera wa coronavirus abantu 23 bikekwa ko bo bamaze kwandura uwo mugera wa coronavirus akaba ari bamaze gushikanwa mu bitaro bikuru byo muri ico gihugu cha Philippines mu nkino naho urongo ishiramo ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA yarayamenyesheje ko igikombe cha Afrika mu mupira w'amaguru kizohora gitunganywa mu myaka 4 mu gihe cyaro gitunganywa uko imyaka 2 irangiye Gianni Infantino akaba yabishikirije kuri no wa gatandatu mu gihugu cha Maroc mu nama ari karagirisha abarongo ya mashiramo y'inkino ku mugabane wa Afrika nkuko tubisoma mu kinyamakuru cha Jeune Afrique wo aramutse ishiramo y'umupira w'amaguru ku isi FIFA yamenyesheje ko hagiye no gutunganywa ihiganwa rishasha ryitwa Super League rizohuza imigwi 20 yo ku mugabane wa Afrika nino ngaha duce turangiriza amakuru twari twabateguriye kuri no murango ndabakengurukire mwe mwese mwari mwateza abiri ndabashimire nabagenzanje bo mu Rwanda rwa radio isanganiro bafashije kuyegera nya uwundi ntoreka gushimirani Alphonse kubw'Imana ari karatuma mvuga mukanyumva ndabasezerere ndabifuriza umunsi w'Imana mwiza ariko nkabibutsa ko mukanyi sase bagenzanje Francine niyo kubgayo afadikanije na Evariste nziko banyanka baza kubashitse kuri zino mikro babandanya babashikiriza amakuru yanditswe n'ibinyamakuru murakoze
Jean-Marie Vianney ngenda kumana
Amakuru ashikirizwa n'iminyamakuru.
Mwaramutse canke mwiriwe bivana naho umwe wese aherereye.
Igisabisho canje kubacamanza byandikwa n'ikinyamakuru wacu.
Ijambo ry'intangamarara mugenzi wacu yari hari rubanza ruheruka guciribwa amenyesha makuru bayi wacu. Umunyororo w'imyaka 15 no kwa kuburenganzira bwo gutora mu kiringo c'imyaka 5 nivyo senare nkuru ya bubanza yari yasabiye Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana abamenyesha makuru b'ikinyamakuru wacu nyuma yo kurenguka ku igenekerezo rya 30 ukwezi kwa 12 mwaka uheze w'2019 ingingo y'umwizero yari yitezwe ikaba yarafashwe nyuma y'iminsi 30.
Iyo nkuru yahavuye ibinja mu gongo nkuko mugenzi wacu abandanya bivuga umudereva wa iwacu wenyene niwe yejejwe abamenyesha makuru bane nabo bakaba baciriye umunyororo w'imyaka 2 na 6 hamwe n'ihadabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi kuri umwe.
Uwo mwanditsi agira ati na hata kopi y'urubanza mfise kuri jewe icibonekeza no kwicaha abamenyesha makuru bane ba iwacu bagirizwa cisuka ukundi ubuso kwifadikanya n'abahungabanije umutekano w'igihugu nkambere nkuko makuru kinyamakuru wacu gifise bivuga ngo yibaza nimba ubutungane bwaciye urubereye ariko ico kinyamakuru kiratahura ko atabubasha gifise bwo kunegura ingingo y'ugwego rw'ubutungane.
Yamare rero Agnes, Christine, Terence na Egide bagiye kumara iyindi minsi myinshi mu munyororo nkuko uwo mwanditsi abibona mu kurangiza agira ati singiye kwisonzesha ngiye gusa gusengera abacamanza kugira Imana ibaronse inkomezi zo gusubiramwo iyo ngingo. Arongera ko ikinyamakuru iwacu kigiye kunguruza
itunganywa ry'abakozi mu gisata c'indero rirateye amashavu byandikwa n'ikinyamakuru La Voix de l'Enseignant.
Icyo kinyamakuru kivuga ko hari imirwi itatu ifisa ku gashavu mu bushikiranganje bw'indero abo nabo nabankiwe urusha rwo kuja gukorera handi mise en disponibilité urabari bagarukanywe gukorera mu gisagara ca Bujumbura ariko ubuyobozi bw'indero mu gisagara bwanse kubakira hamwe n'igice cy'abigisha baronse impamya bushobozi za lisanse bamwe bankiwe guhabwa uburusho n'ubushikiranganje ariko bukaburonsa abandi. Ico kinyamakuru gisohoka rimwe mu ndwi kikavuga ko abo bigisha atakindi basaba atari uko burenganurwa.
Net Press nayo ikandika ko amagogo adasiga yandi gucegeranya c'umugwi wigenga ujejwe hagati y'akazi na muntu kivuga kutumvikana hagati y'abaserukira amasendika y'abigisha n'urunani rw'amasendika ruzwi ku izina rya Kosesona. Ugo runani rubandanya gusaba ko intererano zobandanya gukatwa ku mishahara y'abigisha. Amakuru ico kinyamakuru kivuga ko kironka ngo akaba avuga ko abayobozi b'indero mu ntara basabwa kugondoza abigisha kugira baje ku ntonde zibasaba kwemera gutanga intererano y'amafaranga 500 kuri buri mwigisha.
Mugenzi wacu agasigura ko abayobozi b'indero mu ntara batinya ko urongoye Kosesona Victor Ndabaniwe muri kino gihe arongoye igisata c'abakozi n'akazi akaba ari nawe arongoye umurwi ujejwe ibyo kwimura abakozi ashobora gufatira ingingo umuyobozi w'indero mu ntara canke muri komine agashobora gukurwa umunsi umwe akisanga nko kwishure ishingiro rya Rusigabangazi.
Amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru.
Ikinyamakuru Burundi Echo kigaruka kwitunganywa rishasha ry'igisata cy'ikawa hashizwemo imiliyaridi 41 z'amafaranga y'amarundi mu kiringo c'imyaka 2. Icyo kinyamakuru kikerekana ko umugambi wa leta wo kunagura ico gisata wazanaye n'ikigo gishasha kijeje guteza imbere igitegwa c'ikawa Odeka. Kimwe mu birindiriwe muri uwo mugambi ni ishingwa ry'igiciro ciza ku murimyi w'ikawa. Abandi bahinga bo mu mashirahamwe nka Sodeco n'amasogestale bagasabwa kwinjira buke buke muri ico kigo kijeje gutanga intumbero y'ibikorwa muri ico gisata c'ikawa.
Ibohero rya Rutana riharugwamwo abanyororo murengera byandikwa n'itorokanirizo ry'ikinyamakuru Amepe kivuga ko iryo bohero ryategerezwa kwakira abafungwa batarenga 350 naho biri uko umuyobozi w'iryo bohero avuga ko gushika ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa mbere uno mwaka ryarimwo abagera ku 449 harimwo abana 5 bari kwibere. Amepe kikavuga ko benshi muri abo banyororo bagirizwa guhingura no kudandaza inzoga zitemewe n'amategeko nka Kanyanga. Umwanditsi wa ABP akababazwa n'ingene bafungiwe muri iryo bohero baryama ku mamatera yaheze.
Aha ni naho duciye dusozerera ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru mwashikijwe na
Evariste Nzikobanyanka
afadikanije na Francine Ndiyo kubwayo. Ibihe byiza hose muherereye naho ta
amakuru ashikirizwe n'ibinyamakuru.